Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse nshuti mwese mu buryo buteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 22 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa. Hari n'abatorejwe cyamunara imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho.
Iyo ni mu bantu bafunzwe bagirizwa ibyaha by'ihanyabwoko atakambira inzego z'ubutungane ngo zimushitse ku butungane. Inkuru kimwe n'inkuru ivuga ku Rwanda wasabye abanyarwanda begereye urubi Rwanda ruhana n'u Burundi kwirinda kugendera mu Burundi. Hamwe n'inkuru yerekeye amashyirahamwe igenga ashika 18 yandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika amusaba gufata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro hagati y'Abarundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Igirimana. Mwanamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwanamutse Fredi, turahera mu gihugu kibanyi. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zarafatiye ibihano abategetsi batatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nabo ni Corneille Beulo Nanga, mukuru wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora Seni, icegera ciwe Norbert Basengezi Katintima, hamwe n'umuhanuzi Marcelin Mukolo Basengizi, nibo bafatiye ivyo bihano. Bose kwari batatu bagizwa ubusuma bw'amafaranga yaragenewe amatora mu kwezi kw'icumi na kabiri 2016, byatumye aca yunguruzwa mu kwezi kw'icumi na kabiri 2018. Bagirizwa kandi kongereza ibiciro by'imashini zakoreshejwe mu matora gushika ku miliyoni ijana z'amadolari y'Abanyamerika, bongera bakoresha ayarenga ko inyungu zabo gutanga ibiturire, hamwe no kongera kuyakoresha mu myamamazo ku ruhande rw'umukandida yatanzwe na Perezida Joseph Kabila muri ico gihe. Bose kwari batatu nta uragira ico avuze kuri ivyo byagirijwe bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Kongo kandi ikigega mpuzamakungu c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita kubana UNICEF gisaba Leta nshasha ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutanga ifashanyo ku banyagihugu baba mu ntara zasinzikajwe n'intambara, aho miliyoni 13 z'abantu bacumukura kugira baronke ico bafungura, uburaro hamwe n'inyigisho. Umuyobozi mpuzabikorwa wa UNICEF Henrietta Fore hamwe n'umwunganirizi w'umunyamabanga ajejwe ifashanyo muri ONU Mark Lowcock yatahutse avuye muri Congo muri indwi asaba amafaranga yo gufasha imiliyoni zine z'abana hamwe n'abanyagihugu bamugaye. Intumwa za ONU muri Congo zarabonanye kandi na Felix Tshisekedi kandi ngo baraganira ibiganiro byubaka ku bijyanye no gutanga ifashanyo ku banyagihugu. Izo ntumwa kandi zarabonanye n'umushiranganji w'amagara y'abantu Oli Ilunga, bavuga ku kiza cha Ebola cyateye ibisagara vya Beni na Butembo. Onivuga kandi ko abana barenga igihumbi batandukanijwe n'abavyeyi babo canke babaye imfuvyi ku bw'ico kiza cha Ebola. Mushiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Venezuela yagiriza umbushinzwe ibikorwa mu biro vya Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ari mu kagwi k'iterabwoba kariko karategura ibitero ku banyepolitike. Iperereza rya Venezuela ryahagaritse Roberto Marrero, bamusanze mu nzi we mu gitondo cejo kuwa gatatu. Mushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Nesto Reveror avuga ko inkoho nyinshi zatowe muri iyo nzu, ariko umushingamateka atavuga rumwe na Leta Sergio Vergara avuga nawe ko inzu yiwe yasatswe, yagiriza abo bakozi b'iperereza kuba aribo bashyizeyo ibyo birwanisho. Umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo asaba ko Marrero arekurwa bidatevye kandi abari inyuma yavyo bakazovyishura. Umuhanuzi mu gihugu mu by'umutekano wa Amerika nawe John Bolton Kuruga gwe gwa Twitter yanditse avuga ko Maduro yakoze irindi kosha rikomeye ritazokwijana uko ritishuwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu rishikiriza ko ibitigiri byabahitanywe n'imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi mu manuko bwa Afrika bitangwa n'amareta ari 437 muri Mozambique, Zimbabwe na Malawi. Bavuga ko hari abataramenyekana iyo bazimiriye kandi ko ivyo biharuro bishobora kwiyongera. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugarukira kumbabare Croix Rouge rivuga ko ryarungitse imirwi ibiri mu gisagara ca Beira muri Mozambique gufasha ibihumbi by'abanyagihugu mu ndwi iheze bakozwe ko nico gihuhusi ciswe Idai. Kajugujugu ziriko zirakorora ifungurwa mu kirere mu mihana yasambutse kandi ikurwa kw'ikarata y'isi inyuma yaho ico gihuhusi giciye mu gisagara ca Beira mu nyuma gitandukira ibihugu bibanyi aribyo Zimbabwe hamwe na Malawi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano amashyirahamwe abiri y'Ubushinwa yunguruza ibidandazwa mu mazi ejo ku munsi wa kane yagirizwa guca kubiri n'ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru. Ivyo bihano byafatiwe kompanyi zo mu Bushinwa zagirizwa gukura ivyuma hamwe n'ibizuku muri Korea ya Ruguru babitwara mu gihugu cy'Ubushinwa. Amatungo yayo makompanyi ari muri Amerika yafashwe kandi abanyamerika babujijwe gukorana urudandazwa nayo. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu John Bolton yavuze jo kuwa kane ko amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu mazi akwiye kubikora yubahiriza ibihano amakungu yafatiye Korea ya Ruguru.
Urakoze Aloise ku makuru eje kudushikiriza tubibutse njuti mwese kumwe ko narabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika cyamenyana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibyaga binini. Tugiye u Rwanda rikura kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu bakoze jenoside barashima intambwe bageze ko mu bumwe no kwiyunga ariko hariho n'abandi bagitakambira inzego z'ubutungane ngo zibafashe kugira ku butungane buno nyene. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Gereza ya Mageragere ifungiye uri bafungwa benshi barimo bakabaka ibihumbi bibiri bahamijwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bari mu mbyino zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge. Muri abo bafungwa bahamijwe ibyaha bya Jenoside barimo bitegura gusohoka mu buroko n'abagifite indi myaka ngo barangize ibihano n'abandi bagomba kumara muri gereza ubuzima bwabo bwose. Madame Mwamini Nyirandegeya arimo atazasohoka mu buroko kubera yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Ariko ariyakiriye kandi umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge ubutegetsi buhagazeho avuga ko atawugiye inyuma. Ubwo ubutegetsi bwajyaga kubasobanurira imikorere y'ubutabera mu cyumweru cyahariwe ubutabera mu Rwanda, Mwamini yabahaye ubutumwa yifuza ko bamugiriza kuba ari hanze y'uburoko.
Twasobanukiwe ko twakoze amahano tukaba jyewe ku giti cyanjye nzi neza ko hari n'abandi dusanga icyo cyifuzo tuba tugiye ngo mutubwire abanyarwanda.
Aha muri gereza ya Mageragere hagenda kwumvikana umurundo w'ibibazo ku manza zabaye ku byaha bya Jenoside. Ahanini birashingira ku bibazo byasizwe n'inkiko Gacaca zafunze imiryango mu 2012 abashaka kuzuzira ibihano zabahamije ntibabyemererwe n'abandi. Pierre Celestin Mudadari ari mu bafungwa 1863 bahamijwe ibyaha bya Jenoside bafungiwe i Mageragere mu mujyi wa Kigali. Akuriye imfungwa muri iyi gereza umva bimwe mu bibazo bishingiye ku kutabona ubutabera bunoze yasobanuriye abategetsi bari babasuye muri gereza.
Hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko Gacaca ku rwego rw'urukiko Gacaca rutarirwa. Hari n'abatorerwa cyamunara imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho. Icya kane turasaba nyakubahwa minisitiri, turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo CNRG ifashe kubona ibyemezo by'inkiko Gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano.
Mugenzi we Bwana Emmanuel Uwimana ari mu bakuri yasabye ubutabera bunoze. Uyu ukomoka mu ntara y'Iburengerazuba avuga ko inkiko Gacaca zamuhamije ibyaha bya Jenoside zimuharisha gufunga imyaka 18 ariko ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwanditse ko afunga imyaka 30
kandi isomo n'ukwitegeko byagendaga ikemura ry'ibibazo byasizwemo ku gacaca mu by'ukuri nasabwe gushyikirizwa urukiko kugira ngo rukemure izo mpaka ntabwo babashe kubigenderana
reka bongere bagisuzume reka dusabe ukwe mu cyatsinda mbiwe yongereho n'icyawe wongere bagisuzume nawe turabizi
inyota ni yose kukubona ubutabera buboneye Bwana Johnston usinge minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yizeje ko ibibazo bamugejejeho bishingiye ku rwego akuri yagiye kubikorera ubuvugizi
byo rwose nabasezeranya noneho ngaha ko ubuvugizi nabutangira imyitozo nyina ko bisezerana banakurikiranira hafi cyane kugira ngo ibishobora kwihuta kuva mu nzira bive mu nzira vuba cyane nibyatindaho gato nabyo ntabwo bizahera ubwo bizaba biri mu nzira zo kuganirwaho kugira ngo birangire
inkunga y'ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyi ngingo ni never again ntibizasubira ukundi igerekereje mu Kinyarwanda ibihugu u Rwanda rugiye kwinjiramo biba bigoye kubahamije uruhare muri jenoside n'abayikorewe ariko mu buryo bwo kubahuza umuryango Prison Fellowship ukoranira bya hafi n'ubutegetsi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge buvuga ko ari bw'akazi kiyongera cyane ku basohoka mu buroko basubira mu buzima busanzwe kubera ko igihe kiba giciyeho hari kirekire batabonana n'ababo Bwana Jean Paul Ntwari akuye umuryango Prison Fellowship
kuko urumva imyaka yoshize ari myinshi cyane ubuzima bwo hanze ntago babuze hari byinshi byahindutse ibyo rero bisaba kugira ngo abo bantu ubashe kubasobanura no kubereka ahantu bazahingukira ndetse nuko bazitwara cyane rero aho bigoreye nuko usanga benshi baza systeme zarahindutse nyinshi cyane ntamenye aho yahera ashaka icyo akora rimwe na rimwe agasanga nta n'igishobora afite cyo kugira ngo atangire ubuzima bwe yagera no mu muryango agasanga wenda habayemo ibibazo agasambukara rishijwe cyangwa se umugore yabyaye abandi bana ku ruhande so ibyo rero harimo imbogamizi nyinshi cyane aho rero turabafasha kugira ngo izo mbogamizi bazasanga hirya no hino bitazabahungabanya bikongera kubasubiza mu cyaha
urwego rw'amagereza mu Rwanda ruvuga ko rufunze ibihumbi bibarirwa muri 27 by'abahamijwe ibyaha bya jenoside kandi ibihumbi 600 muri bo bangana 22% biyunze nabo bahemukiye
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amashyirahamwe yigenga hamwe n'amahuriro yayo ashika kuri 18 yaruhiye urwandiko utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika amusaba ko yofata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Amashami yigenga ninani zayo mu rwandiko yarungikiye utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika yamenyesheje ko atacizera gifitiye akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC mu gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti ikibazo cya politike kiri mu Burundi. Vital Shemirimana atwara Runani Force rumwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko bibabaje kubona imyaka 4 ihera ibiganiro bitunganywa yamara ntibigire icyo bishika ko
umuryango umwanya umwe warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo cy'u Burundi ubundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo cy'u Burundi none no munsi ico kibazo kiriko kirafatiye indi ntumbero candurutsemwo ibyaha bikomeye cyane ibyaha by'agahomera bunwa
uno munsi biriko bikorwa kwa matohoza na sentare mpuzo makungu kuko uwo mutu utabonetse nta matora ashoboka abarundi bagitekewe n'ubwoba bakirwa na agafuni ko guhamba bakirwa barahiga babo bazimiye bakirwa baragemurira ababo bapfungiye ubusa.
Umuhoza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania aherutse gutanga raporo y'ingenzi ibiganiro yatunganije ari kumwe na Yoweri Museveni atwara Uganda vyagenze. Mukapa yavuze ko akare katamushigikiye yifuje ko yuhagarikiraho akazi kiwe agasubirizwa n'abandi. Aho niho ayo mashami yigenga aharinda agateka kazi na muntu afatira mu guhamagarira ubumwe bwa Afrika gufata ibintu mu minwe
kuko ugize n'abahinga batari bake ku buryo bashobora kuronkamo abantu atari abatanzania atari abaganda cyangwa abandi usanga kenshi bafise inyungu zinyegeje mu biri kubiraba mu Burundi.
Icyo cyifuzo ari mashirama gihuriye ko n'imigambi tavuga rume na leta iyo yabishikije mu mpera z'ibiganiro biheruka kubera ya Arusha. Ubunita Cyasibomana ari Bujumbura yari yaserukiye ruhande rumwe rw'umugambwe iprona.
Tuti ntibyumvikana ko aka karere kemera ku izina ry'amakungu no kuvuga ku izina rya ONU n'umuryango w'ibihugu bya Afrika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo cy'u Burundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa ko kugira yige gusa icyo kibazo cy'u Burundi. Tuti imbere ko bitwerekeye twasabye ko icyo kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine agaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cy'u Burundi.
Ayo mashami yagiza kandi abahuza ko batigeze bahuriza hamwe abegwa n'amatati bose aho leta y'u Burundi yansakatari gake kwicarana nabo. Ayo mashirahamwe atinyabona abahuza iyo babanyabo ntibari kwemera kugwa muri uwo mutego wo guhengamira ku ruhande rumwe. Igihe leta y'u Burundi iheruka kwitaba ibyo biganiro yari yaserukiwe na Terrasse Ntayiraja icyo gihe yari umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu ku izina rya leta yasanweretswe ivyo ayo mashirahamwe yasavye. Ubu Ntayiraja yavuze ko atabiganiro vy'amagabura nyama bizoba
kuko ibyo bita negotiation bya biganiro nk'ivy'Arusha bya kera byarangiye mu 2002 kandi amasezerano abandi bose bayateye kumukomo kugikumo maze muri iki gihe turimo akaba ariko yashyirwa mu ngiro na leta y'u Burundi. Dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'2020 kuko irongowe na Mukapa kuko ari nabo ariko barasozera isifikani ariko tugasaba yuko ibi bintu bo birangiza kuko cyane n'abakazi bizumbura bakabihereza kuko twibirimo hari umutekano.
Nabo biruko ayo mashami yifuza ko ubumwe bwa Afrika bwogerageza nk'uko buheruka kubikora mu gihugu cya Central Africa aho aheruka kuboneka amasezerano ahuriwe ko na bose. Menshi mu mashirahamwe n'14 zashize umukono kuri urwo rwandiko yarafoswe mu gihugu ubakorera hanze ndetse n'abayarongoye barahunze igihugu harimo nka Force Focode Aprodash Akati Burundi Kosom urunani rw'amenyeshamakuru UBG urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi muri sentare amakungu CPI n'ayandi. Gushika ubu nta nyishu barahabwa n'ubumwe bwa Afrika nk'uko babivuga. Bandikiye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atwara akarere ka Yase na bagenzi we batwara Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Inzego zijejwe umutekano mu Rwanda zaratekamu abanyagihugu banyarwanda begereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kabasaba kwirinda gukora ikintu cyaje cyose cyo tuma bambuka bakaja mu Burundi. Umuyobozi w'ingabo mu ntara y'ubuseruko n'umuji wa Kigali General Mubaraka Muganga yanageze aho abuza abo baja ushaka bageni canke abagabo i Burundi kubihagarika. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi umenyesha bakuru Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuva umubano w'u Rwanda n'u Burundi uziyemo agatotsi mu myaka itatu ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro cyari gihuje umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara, abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka Bugesera bari mu mirenge hano imbibi n'igihugu cy'u Burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i Burundi. Senari Mubaraka Muganga yarageze ababwira abo baturage ko nibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano ibihugu byombi utifashe neza
nta mpamvu yo kujya hari hafi gushakana turabyemera uko urukundo ndemere n'umupaka ariko batubwiye ko abahano bugeze ariko uko nyine mufite muhimira hafi mukabenguka urukundo navuga ko nta zina nta bwoko nta mupaka ariko kubera ariko bari abavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze natwe dufite aho twakura abageni wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe y'ibyaha iyo twahera mu ntara yacu uturere turinzi harimo abageni igitero rwose nta mpamvu yo kujya gushakira rero n'ibyaha hariya ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano kubera yuko muri iyi minsi abo bantu bakwereye abaturanyi babi namwe murabahobera cyane birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u Rwanda aho ubwo mwajya kurasanira ba sogo na ba nyokuru ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abariya abaturanyi kugeza igihe bazava ibuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano kuko baza bazanwe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye yagutwaye umuturanyi.
Uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare rirega ko mu karere ka Bugesera ku mpamvu izo arizo zose. General Mubaraka Muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi ariyo mpamvu ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa.
Uyu munsi twaje kubaburira icyo bajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe yaba ari ugutashya inkwi zimwe muvuga ngo ihene yatarabutse ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo ntabwo tuzamwihanganira kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo nta n'uwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha tuzajya tumusiga aguma aha ngaha tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari Kanombe. Icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku Burundi bari abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba abanyarwanda kuko rero mu bikora mutashye mukora ibiki nuko n'abariya abaturage babenge bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivugirije ko bari ku biro by'umujyi wa Bugesera bahashyize idarapo ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkumwe babiri tujye dushidikanya isura n'umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabenge oya nuko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo.
Ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo usanga abarundi aribo bambuka.
Ntabwo nshobora kwambuka i Burundi kuko nta hantu mbega n'abantu busa nk'aho batagira amategeko
basa Burundi ngo ntabwo uri umunyarwanda ubwo uri Burundi ntiwagiye Burundi ubwo ni kuvuga ngo uramuturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzongerere mu rugo kuvuga ko akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo.
Kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba.
Kujya mu gihugu cy'u Burundi ugiyeyo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura abarundi ntabwo tugenderanira nabo ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya i Burundi wa.
Hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ijemo igitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigenye perezida Nkurunziza kuzarihagararira mu matora ya bibiri na cumi na gatanu. Hakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu. U Burundi bwagumye buvuga ko leta y'u Rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda ariko u Rwanda rukabihakana. Ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara. Leta y'u Burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i Burundi bije mu Rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage. Icyemezo cyo kubuza Abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kije gikurikira igiherutse gufatwa na leta y'u Rwanda kibuza Abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya Uganda. Leta ivuga ko Abanyarwanda iyo bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na karyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisa. yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ishirahamwe Initiative Changement ribona kubukene bw'indongozi z'akarorero aricyo gituma igihugu cy'u Burundi kibandanya gisubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi. Saturne icyo yemereye arongoye iryo shirahamwe yemeza ko uburongozi bwiza ari bwo bwonyine buzotuma igihugu gitera imbere. N'inkuru ya Hemozimana, umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Nkuko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujeje kugwanya ubukene SSLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi, kuko abantu barenga ibice 60% mu Burundi bugarijwe n'ubukene. Ishyirahamwe Initiative Echangement Burundi Tugendere Ubuntu ribona ko mu gihugu kubura uburongozi bwiza aricyo gituma ubukene budahera. Icyo nicyo cyatumye ritunganya inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza ku munsi wa gatatu. Saturne icyo yiremeye arongoye iryo shyirahamwe atanga akarorero k'abanyuruzi byari guteza imbere umunyagihugu.
Ugasanga umuntu afite amazu 12, amazu 12 baba mu gute konzi ko umuntu amucumba kimwe imidugu munani abantu bakaba nkazambe harinde babita amasiya itori zibonye byose none ufite imwe zibiri izo ne zikwiye ufite imidugu umwe ibi wenda kugira imidugu 5 munani 10 kandi urumva yavuye mu kudatunganiriza umunyagihugu muhe ivyo ategerezwa kuronka.
Uyarongoye Initiative Echangement abona ko indongozi zategerezwa gushyira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu.
Umuntu yomenya ko mu burongozi bwe ariko aragira atabwikorera, abukorera abajejwe abanyagihugu, akamenya yuko ivyo akora vyose arazishinga n'uko umunyagihugu aronka izo afungura, aronka izo yambara, aronka ahaba, yigisha abana, ashobora kwivuza, eka mbere no kwidagadura. Ivyo rero vyofasha gutya umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko mu byo ariko arakora.
Umuhinga mu bijyanye n'uburongozi bwiza yatanze inyigisho ku migwi itandukanye y'indongozi harimo abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike, abona ko ivy'ubwo burongozi bigoyagoya mu Burundi. Anise Mahoro avuga ko hamwe abatwara Burundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza vyotuma igihugu gitera imbere.
Ari ubushobozi, ubwenge, kumenya kumviriza, kumenya kuganira, kubona kure, akabona hakwiye gushikana abo atwara, hanyuma akamenya ingene yoshikako. Kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda aca, kandi ahagenda bisabikanya n'abo bisangiye, bisabikanya n'abo bose ariko arabatwara. Niho abariko akora umurimo w'umutware mwiza. Umutware mwiza rero agerageza gukuza abo ari kumwe, kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye, kugira ngo umunsi atabariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye.
Ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kubwira abashike ku iterambere rirama. Mu kiganiro kubamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ryashikirije ko ribabazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye. Faustin Ndikumana arongoye Parseme akabona ko hamwe inguvu zoshyirwa hamwe Uburundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi.
Bila tuzobananya tukuma twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyane mu bintu byinshi, ubwo niko byategeza kuba bimeze. Turakwikubita gashi rero mu byambere biduhanze, turakwikubita gashi sibaza ko icyo kibanze cyo twari tubereye mu gihe twushira inguvu hamwe turavye n'ubutunzi kama Imana yatwara.
Banki y'isi yose mu cegeranyo cya Doing Business yashize ahabona mu mpera z'umwaka wa 2018 cyerekanye ko Burundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi. Icyo cegeranyo cyemeza ko Abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'Abanyamerika 300 ku mwaka, mu gihe mu bindi bihugu bigize Afurika yo munsi ya Sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha ayangana n'amadolari y'Abanyamerika 600. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Tutegwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tubone ukanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwizuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.